или Мезоамерик. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora, nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo aricyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi.
Uyo ni ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Presidansi y'u Burundi, abeshuza raporo y'igice cya mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ku migwi n'ibihugu bitewe umutekano muke muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru yerekeye iyo raporo niyo dushimikira ko muri iki gitondo. Mari mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye. Aloyce,
urakoze. Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Inama nshinga mateka nshasha ya Leta Zunze za Amerika iganjemo abademokrati yejeje kwemeza amategeko abiri, rimwe ryugurura imirimo ya leta, irindi riha amafaranga ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati azobushikana mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Ariko muri ayo mategeko yose uko ari abiri, nta na rimwe ririmo imiliyaridi zitanu z'amadolari Perezida Trump asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko rw'igihugu Amerika ihana na Mexique. Ariko naho abo bademokrati babyemeje, bisa n'uko abarepublikani nabo ku rundi ruhande biganje muri Sena ya Amerika bataryemeza. Eka na Trump nta cyizere ko arishira ko umukono. Imvo y'aya mategeko ni ukugurura ibikorwa bya leta mu gihe bazobandanya baganira ikibazo cy'uruzitiro mu nyuma nk'uko abademokrate babishikiriza. Perezida Donald Trump yatumye ko indongozi z'abashinga amateka mu migambwe yose uko ari ibiri mu mubonano wo kuri uyu munsi wa gatanu ugamije kuraba ingene ibikorwa bya leta bigira bimare indwi zitatu byarahagatse byosubira gutangura. Leta Zunze za Amerika zisaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gusohora ibiharuro nyakuri byavuye mu matora kandi ikagabisha gufatira ibihano wese ariko aragerageza kubangamira demokarasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika Robert Paladino yashikirije cyo kuwa kane ko ababangamira amahoro n'umutekano muri Congo canke abakira ibiturire bazobuzwa kwinjira ku butaka bwa Amerika kandi bahagarikirwe n'ubutunzi bwabo buri mu mabanki mpuzamakungu. Umukuru wa komisiyo y'amatora muri Congo Corneille Nanga yabwiye amenyeshamakuru Kinshasa ko gutangaza ibyavuye mu matora bishobora kuzokwigizwayo bivanye n'uko guharura amajwi bitihuta. Bitekanijwe ko ku munsi w'Imana ariho ibyayavuyemo byari kuzotangazwa, umukuru w'igihugu nawe akazorahira ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere. Ambasaderi wa Somalia muri ONU ejo ku munsi wa kane yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kutivanga mu by'igihugu ciwe. Ni nyuma y'iminsi ibiri leta ya Somalia yirukanye intumwa ya ONU muri ico gihugu. Leta ya Somalia yabwiye iyo ntumwa ya ONU mu gihugu cayo ariwe Nicolas Haysome ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iramusaba yuko ava mu gihugu. Ni nyuma y'amezi ane gusa arungitsweyo nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Leta yashavujwe n'uko Haysome yivanze mu kibazo cya Muqtar Robowe yahoze ari indongozi y'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab yagomba kwitoza gutwara leta yo mu bumanuko bushira uburengero. Komisiyo y'amatora yankiye Robowe kwitoza muri aya matora, mu nyuma arafatwa arafungwa bituma haba imyerekano iyamiriza iyo ngingo yafashwe na leta. Numwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye abepiskopi wo muri Leta Zunze za Amerika kugira urunani nimba bagomba ko Ekleziya igarukana ubwizigirwa ni nyuma y'igihuhusi cy'ivyaha bifatiye ku gitsina cyahungabanije Amerika. Yabishikirije mu rwandiko yasohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rwashizwe ahabonije ku munsi wa kane. Ibi abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeya ngo habe inama ihuza abepiskopi katolika wo ku isi yose ikazobira i Vatican. Abahohotewe n'ibyo byaha barashimiye iyo nama yatumwe ko na papa, bakabize ko izova mu ngingo zizotuma abarongozi ba Ekleziya katolika badasubira kwitwara nabi igihe ivyaha nk'ivyo byongeye kugaragara. Ivyaha bifatiye ku gitsina byaravuzwe cyane muri Ekleziya katolika muri Amerika muri uyu mwaka turangije. Igihugu cha Mexique nacyo cyasabye Leta Zunze za Amerika gutanguza amatohoza ku byabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere habejejwe umutekano ba Amerika barashe ibyotsi muri Mexique bahagarika abimukira bashaka kujya bukuru bibe. Mu rwandiko yasohoye jo kuwa kane ubushikiranganji bwa Mexique bujejwe imigenderanire bwasabye kandi amatohoza kuyindi nyifato nkiyo yaba yarakozwe na Amerika ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 11 kumwaka uheze. Mu ntango z'uyu mwaka abacungeri bibe ku ruhande rwa Amerika niho barasa ivyuka bikoroza amosozi kubimukira bashika ku 150 bariko baragerageza kurira urukuta hafi y'igisagara cha San Diego ni muri leta ya California. Ico gihe abo bacungeri urubibe bavuze ko abo bimukira bariko bagerageza kuri rukuta, ariko bavuga ko ivyo vyuka byakoreshejwe kubimukira bariko batera amabuye. Naho igisirikare ca Amerika cagize ku munsi wa gatatu igitero c'indege z'ingwano mu manuka ubushira uburengero bwa Somalia gihitana abarwanyi b'umugwi wa Al-Shabab bashika kuri 10.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nkuko twabivuze ashimikiye kuri Congo. Ubuyobozi bwa Commission ijejwe amatora muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo CENI ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu Bumanuko burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cya Bukavu. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Amakuru y'itoragurwa ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamvirope arenga 30 y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka UDPS ryihuje na UNC muri aya matora ariwe Felix Tshisekedi yatangiye gucicikana kuwa kabiri w'iki cyumweru aribwo kubunani. Bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguye hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya Warungu ku nkengero z'umugezi wa Kidodobo uherereye mu birometero birenga 10 usohotse mu mujyi wa Bukavu. Izo mpapuro zose zikaba zari zo kuri site imwe y'itora ariyo Koleji Alfajiri isanzwe irirwa hagati mu mujyi wa Bukavu. Kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwerereza abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha. Bwana Deo Kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsiye ya Nyarukemba CENI yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati
le camion venait
yarahagana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavuga kuri Koleji Alfajiri ijya kuri site y'umushere igeze ahateganye n'ibitaro bya Medicule umufuko umuragwa. Ubwo twahise twihuta na moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuko. Tugarutse turi kumwe nabo abo twasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibus vanet yatwaye uwo mufuko. Twagerageje gukurikirana iyo minibus kugera kuri SP ariko tuyibura irengero. Aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa CENI arondora ni mu mujyi wa Bukavu mu bice bya Nyawera hafi naho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye. Icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rw'uruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya Bwana Felix Tshisekedi. Bwana Muheshi Godin umunyamabanga nshingwabikorwa wa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu neza.
Les uns ont parlé de 6 sacs, les autres de 3 sacs, les autres de 4 sacs.
Bamwe bavuze imifuka itandatu, abandi bavuga ine, hari n'abavuze itatu. Hari abavuze ko yatowe Nyamugo, abandi Kibunda, abandi Kidodobo, Kidaho, Amusari, kuchilao chachiteke na handi. Murekizo mhuruzi da shinga kukucho zigamije nungu chumurunga wa mahuru salumbi ya mga wago na wagore wa Kivu yetu.
Entre les filles et les fils du Sud Kivu.
Icyakora bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha i Bukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi yatoraguwe ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu ariko nta watwemereye ko yayibonye n'amaso ye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa UNC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ntibyadukundira. Abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba Seni bityo ko abonetse ariyo wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo. Inkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye Tshisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye umujyi wa Bukavu na Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba UNC yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa UDPS gusa n'ubundi harakibazwa niba ababari buha gaciri byatangajwe na Seni urwego batahwemye gutunga gatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho. Ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi w'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Congo gutohoza ibibazo biteza umutekano muke muri ico gihugu ziherutse gushira habona raporo y'igice. Uburundi buradomwa ko urutoki muri iyo raporo mu bihugu ibigwanisho n'abagwanyi bacamwo bagiye mu karere ka Kivu iyo mu bumanuko. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambasaderi w'Inyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidence y'u Burundi. Yavuze ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye. Tumutega amatwi.
Iyo raporo narayisomye nkuko nabandi bose bayibonye n'amafuti mu mugara yabonye kuko ibintu bitangaje yumva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha. Hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora. Nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyose cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi. Ivyo rero ni ibinyoma kandi nibaza yuko nabo nyene usomye iyo raporo nta cyemeza na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagiye bati twabwiwe. Ivyo rero nta muntu yobwabona umuhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nk'ayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ivyo reka arabwirwa ari ivyo kuri cyanke ko atari inyungu za politiki zituma abantu bashobora kuja mu kubesha cyangwa abahinga ubwabo nyene bakaba ariko barabesha kuko hariho inyungu za politiki bariko barakurikirana.
Ayo makuru muri ko mvuga ko atariyo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose nuvuga ko bose ari ababesha.
Niko ugira yuko ari ababeshe kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu. Ivyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ivyemezo.
Umugabo yitwa Rashid yoba afite inzo mu Burundi yoba ariwe ajejwe kwinjiza mu gisirikare no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyo murwi muba mumuzi cyane mumuzi.
Ica mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi jewe sindigera mbona umuntu
yuvuga ngo hari umuntu witwa Rashid mbega umuntu witwa Rashid amazina ya Rashid abantu witwa Rashid bangana gute ku isi umuntu ashobora kuzana ati hari umuntu witwa Rashid agira ibi jewe simbona yuko icyo cyo bari kintu gifite ifatiro nta murundi ari mu nzego za leta cyangwa z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yitwa Rashid ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi ibyo rero ni ibinyoma byo kubeshuza ngira ngo uyu muntu rero bavuga ngo yitwa Rashid barakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha ababyeyi biwe naba mutumba bako n'uyu aho ni abantu batahura bakagira ati uyu muntu koko ni murundi rero murumva neza yuko ari bihimbano atari bintu umuntu yofatira ko ngo agira ati namakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bitanga abahinga nabo ari abantu bironderera amarongo yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu bateranya amareta bateranya akarere kugira ngo barabe uko muri kano karere huguma ari umutekano muke abibutare babandanye bibutare ababandanya biba ibinabiriya babandanye basahura kano karere
ibintu mwibaza inyungu abo bahinga bawone bo bafite kugira ngo batangiye amakuru ibinyoma nize
ivo ni nyinshi muraze neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego z'itorero n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi turabatesha muraze yuko hariho ibihugu rutura bimwe bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego z'itorero n'abanyagihugu kukaba nkako n'abadatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu nibyo bibaha indaro rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu Burundi hariko harabaho nyabwoko bagasanga sibyo ngo ye mama mu Burundi ngo hariko habibi byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'u Burundi nsigabagendwa abantu bariko baricwa ku munsi baza mu gihugu cy'u Burundi bagasanga ni igihugu kitekaniye ibyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bifundira ikintu na kimwe cyoshobora kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi atakigenda muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi bya Noel n'ubunani abarundi bashobora kubihimbaza bibereye umutekano ntangere ntihari kubura kandi bagerageza kuzana bati rega tube turazanye basaka raporo kerekane ko mu Burundi bicika cyane hariho ingorane
ambassador Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidency Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane nawe
inyuma yuko iyo raporo y'ishyirahamwe ONU ibuze ko hari abagwanyi bo mugwi RNC bakayumba nyamwasa bakorera muri Kongo mu ntara yakivuye mu manuko hari n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abanyamahanga mbere n'abakongomani bari muri territoire ya Uvira na Fizi batari muri iyo raporo bateye abanyagihugu b'abakongomani ubwoba ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
Imwe muri imitwe nyeshamba zikorera muri territoire ya Uvira ihana urubi n'igihugu cy'u Burundi hari umutwe w'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu rugrupu ma Kigoma umutwe w'inyeshamba za FNL ya Aloyse Nzabampema iri muhungu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Forebu uri Mangwa usibye imitwe y'inyeshamba z'abarundi ziri muri territoire hari indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iterritoire ya Uvira nk'umutwe wa Maimai Kihebe Maimai Kijangara Maimai Kashumba Maimai Rwisura Maimai Nyerere Maimai Makanika Maimai Musombe ndetse na Maimai Isel naho mu majyepfo y'iterritoire hari umutwe w'inyeshamba za Maimai Rene Maimai Mpekenya Maimai Byamungu ndetse n'inyeshamba za Gumino naho muri territoire ya Fizi iri mu majyepfo ya territoire ya Uvira naho mu ntara y'Kivu ya majyepfo naho hari inyeshamba za Maimai ya Kutumba Maimai Ngarukiye ndetse na Gumino iyi mitwe yose ikabikorera mu sekiteri ya Tanganyika naho Maimai Murumba igakorera muri sekiteri ya Rulenge muri raporo za societe civile yagitanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara ya Kivu ya majyepfo zerekanaga impamvu y'imitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira
impamvu nyamukuru aka karere kagunze rangwamo izi groupe armé muzaba za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere by'aka karere nk'uko mubizi Uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za Bijombo Rurambo ni imisozi irimo n'amashamba urumva iyo hagiye mu magrupu arume biragoye muje kuri kugira ngo inzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo ikindi kigira kabiri urumva na karere kadakunze kurangwamo inzego za leta ubutegetsi se presse capsa bwa ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare urumba rero ntacho binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko ntanzego za leta ziriyo bityo rero bigatuma usanga bakunze kwakorera ibikorwa byabo ukunze gusanga ayo magroupe armé yidentifiye mu makominote yabo urumva n'abana baho bari iwabo quelque part naho bitemegwa na population na ayo makominote ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari akubwa impamvu zo kugwanira inyungu za makominote naho komunote zitabyemera urumva rero niyo mpamvu kuze gusanga kenshi bahari binategwa n'udukonflit umwe na tumwe tugenda tuvuka hagati y'ayo makominote bigatuma noneho amagroupe arimo akunze kwiyongera
muri utu turere tugenzurwa n'iyi mitwe y'inyeshyamba hari amakosa menshi agenda kugwa n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho ko gushyiriraho amategeko gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzu nyagamatungo gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ilhan Omar umunya Amerika kazi akomoka muri Somalia yarahiye ejo ku munsi wa kane kuba umushingamateka ku rwego rw'igihugu muri Amerika ariko aharanira gutuma itegeko riziririza abakenyezi kwifuka ibitambara mu mutwe rivanwaho Ilhan Omar mu Islam kazi ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Ilhan Omar agiye guhindura ukuntu inama shingamateka ya leta z'umuzi Amerika imeze umwe mu bashingamateka babiri bagiye kuba abayisilamu bambere b'abakenyezi bagiye mu nama shingamateka kuva Kongere ya Amerika itangwe kubaho bazoba bambaye ibitambara abafasoni b'abayisilamu bambara ku mutwe yamara ingingo uyu mufasoni yafashe yo kwambara ico gitambara kijanye n'idini ryiwe mu bisanzwe nti yemewe imbere y'amategeko agenga inama shingamateka uyu murwi w'abashingamateka ubaye ugira 116 uzoba ari wo murwi wa mbere ugurimo ibitsina byose n'amadini atandukanye abademokrati bafise umurwi munini mu nama shingamateka muri iki gihe batanguye icese ibikorwa byabo bazohindura amategeko kugira ngo ivyo bintu bishasha byose bitorerwe umuti itegeko ryari kubuza Omar kwambara igitambara ku mutwe bita hijab ryashyizwe mu ngiro mu myaka 181 iheze igihe Kongere ya Amerika yari giteye ukundi abafasoni hamwe n'abari mu bwoko buri kurushi ntibari bafise uburenganzira bwo kuba abashingamateka igihe abashingamateka bafata ingingo ivuga ko ata mu shingamateka n'umwe ari kuriwe kwambara ikintu ku mutwe igihe cy'ibikorwa by'abashingamateka bariko bavuga ahanini ibintu abagabo bakunda mu kinjana cha 19 byo kwambara inkofero ku mutwe iryo tegeko mu bisanzwe ntiryari yatorewe kugira ngo rivangure abantu bari kurushi hisunzwe idini yamara no muri ico gihe iryo tegeko ryarateye amadirane bamwe mu bashingamateka bavuga ko kwambara inkofero byibutsa umugenzo wa kera mu nama shingamateka y'Abongereza wibutsa ingingo yo kwitandukanya n'intwaro ya cami mu gihe abandi bashikirije ikibazo cyo kuronka aho bamanika inkofero zabo mu gihe cy'ibikorwa by'inama shingamateka iryo tegeko rero ryarabandanije gushirwa mu ngiro kuva icyo gihe inkofero ntizemewe mu mateko agenga inama shingamateka abashingamateka barafite ikindi kintu barushije abakinguza amateka bamye kuva kera na rindi bari kuriwe kuzana abana babo mu nyubakwa y'inama shingamateka si ubwa mbere umushingamateka agerageza guhagarika ingingo ibuza abashingamateka kwinjira mu nama shingamateka bambaye ikintu kibafuka ku mutwe afatanije n'umushingamateka Jim McGovern aserukira intara ya Massachusetts hamwe n'umukuru w'inama shingamateka aheje gushikizwa ayo mabanga Nancy Pelosi aserukira intara ya California Omar ariko arashikiriza integuro y'itegeko ishobora kuzomuha uburenganzira budasanzwe kuri iryo tegeko kubera imvu z'amagara hamwe n'idini iryo tegeko rikingira bwigenge bwo gushikiriza kugaragaza ivyiyumviro vy'idini rishobora kandi gukoreshwa n'abashinzwe amateka bo mu yandi madini yose harimo abayahudi bifuza kwambara umwambaro uranga idini ryabo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi mu gihe gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyuguruye imfubyi za sida canke abana bamuka ku bavyeyi bagenda mu gera wa sida mu Kirundo babandanya guheba amashuri abo bana benshi bari basanzwe bafashwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida bavuga ko bahevye amashuri kubera batagifashwa. Urongo rw'urunani mu Kirundo amaze kumenyesha ko abagira neza bahora batanga uburyo bw'ibikoresho bahagaritse gufasha akagira amakenga ko abana bataye amashuri bashobora kugwa mu mutego nk'uwo abavyeyi babo baguyemwo bakandura sida. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Abana barenga ibihumbi bine bari mu mashuri shingiro n'inyuma yayo niyo basanzwe bakurikiranwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Fils mu Kirundo. Uyu munsi abana ntibariko barabandanya amashuri bose nk'abandi batanguye igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishure kuri uyu wa kane.
Narapfuye kubera ikibazo cyo muhira atacyo nifasha atacyo ndonka nta n'ikaramu narahiga ikaramu nkayibura niyo mpamvu napfuyemo nkava ku ishuri nkabura icyo ndya icyo bituma mva mu ishuri.
Ibintu bimwe bimwe byamperesheje cya mbere nakunda kugwara cyane nkasiba ikindi cya kabiri nkakunda kuza nyene ndasonza nyene kubera inzara no kubura ibyo nambara aza mu bandi banyeshuri nkabona umengo nicije nyene mbayeho na nyene ntango ntakwiyegura n'amafaranga yo kuriha ku ishuri bikasha b'imbere ikibazo nyene.
Claver Nkunzimana arongoye ikigo cy'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Fils mu Kirundo avuga ko abana bari mu bibazo kubera abagira neza bahora batanga uburyo bwo kubafasha bahagaritse umugambi watanguye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu.
Nkuye twaturonka umugambi ugufasha abana umugambi watanga itariki mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na kane uhera itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka bibiri na cumi na gatandatu. Icyo gihe rero twararonsa amakaye abanyeshuri dukurikije amashuri bigamo tutobita amadogere guhera nko muri primaire gushika mu mwaka wa nyuma umugabo ku bana batarenza imyaka 18 hanyuma rero amakaye bakayaronka iniforume bakazironka imyambaro bakazironka no kwivuza bagafashwa.
Abo bana babayeho mu buzima butoroshe ariko barifuza gusubira ku mashuri.
Mbaye kuyumvana ndaca musara nayonge ngenda kumukora ngiriko baca hasi kwa maguca kuri maguca.
Ubu nyine mbayeho kutanda nyine ndaca musara umuntu ambwiye nk'akazi nkagakora hama kampemba kuja mu ishuri ndanavyifuza cane nanjye nige nk'abandi mbaye ikibazo cobaho kuja mu ishuri hapfumanika iyindi myuga.
Nkako umukuru w'urunani rw'abagendana umugera wa sida mu Kirundo avuga ko intambwe bari bateye imaze gusubira inyuma ukabivuga abana baronka amanota makeyi yari yaraduze abari barahevye bari barahagarutse ku mashuri. Nkunzimana avuga ko abo bana basubiye guheba amashuri bashobora kugwa mu mitego nk'iy'ababyeyi babo baguyemo.
Muri kino gihe turababona bakaza nka ku biro cyane tugahura tukabaremesha umugabo icyo navuga nti tubafasha n'ifashanyo mba mutima gusa ariko nta kintu cyerekeye n'uburyo usanga cyerekeye n'ibintu nta bigishoboka. Rero ni ikintu kitubaza kitubadasana kubera iki iyo umwana adafite angadirema ikwiye iyo umwana adafite abamuba hafi iyo umwana ari mu mwiheburo ubusa usanga akorokeye mu ngeso mbi tukaca tugira ubwoba ko twabwiye ko dufasha twikirana imfubyi za sida by'umwihariko tukaca tugira tuti bazeva bagwa mu mutego ababyeyi babo baguyemo basanga nta kazodasanke nta kizigiro cyo kubaho bafise.
RBP Plus mu Kirundo iratabariza abo bana
kwa kundi kera twaba tugira tuti umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'umuryango umwana si uw'umwe umwana ni uwa benshi bakabirandiye abo bana burya nk'imiryango nkita dusanga inkindi ikoraniye ku mwana umutamisa imwe umwana yaza kwiga abagira neza nabo busubira bakibuka abana kubaca umugani mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore.
Nkunzimana Clave asaba nyabuna n'amashyirahamwe ariko arafasha muri icyo gisata cy'abana bantu nikora ko bokwegera ishyirahamwe aserukira rikabereka abana rikurikirana baba bayigusumba abandi kugira imfashanyo zishikire abo zigenewe by'ukuri. Mu Kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi Mubandanye mudukurikirana mu biganiriro tubashikize iminsi yose mu kinuni no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.